Iyi ni Radio Zvi d'Amerik. Zvi d'Amerik ari bashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramo ikije nshuti muduteze amatwi muri gitondo cyo kumunsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Abanyagihugu bo mu karere ka Bugesera mu Rwanda baranezerejwe n'amavuriro agiye kubegera.
None ubu byatworoheye umuntu azageza kwivuza nyine byoroshye kuko atwegereye.
Twishimye rwose, twishimye twanezerewe kuko ivuriro ryatwegereye.
Abo n'abanyagihugu bo mu karere ka Bugesera habereye ibirori byo kwinjira amavuriro yubatswe ku ntererano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe igihugu cha Tanzania kiriko kitegurira umugambi munini wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri ku butaka bwacu, amashyirahamwe yo ahamagarira abanyeshuri kuja gutangura amashure mu mwaka w'inyigisho w'2019 ushira w'2020. Mari imbere yuko dushika kuri aya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana tubwira amakuru yaduteguriye. Aloyce,
urakoze. Fidel Treyahera kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Afrika y'Epfo yarasohoye ejo ku munsi wa mbere imitahe irondeza abanyarwanda babiri bagirizwa kuba baragandaguye mu 2013. Colonel Patrick Karegeya yahoze arongoye urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Rwanda. Uburanira umuryango wa nyakwigendera Karegeya, Maitre Jerry Nel, yavuze ko abo banyarwanda bazwi ku mazina ya Ismael Gafaranga na Alex Sugira begereye ubutegetsi bw'u Rwanda. Colonel Patrick Karegeya yahoze ari somambike wa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yanizwe mu 2013 bamusanze mu hoteli ikomeye mu gisagara cya Johannesburg. Yari yahunze u Rwanda mu 2007. Utungane n'igipolisi muri Afrika y'Epfo yemeza ko amwe mu makuru aheruka kongerwa muri dosiye ya Karegeya yerekana ko abagirizwa kugandagura Colonel Karegeya begereye ubutegetsi bw'u Rwanda. Maitre Jerry Nel aburanira umuryango w'umuhisi Karegeya yarashimye ingingo y'ubutungane bwa Afrika y'Epfo, avuga ko ari intsinzi ikomeye cyane. Muri Afrika kandi, Riek Machar arwanya leta ya Sudani y'umanuko yashitse ijuba ejo ku munsi wa mbere kandi yongera araganira na Perezida Salva Kiir, urugendo rutumbereye kurokora amasezerano y'amahoro. Machar yashitse ku murwa mukuru mu ndege ya Sudani yatanguriwe n'izindi ndege zibiri zarimwo intumwa bagendanye zishika kuri 60 hamwe n'abajejwe umutekano baje bava i Khartoum aho asanzwe yarahungiye. Uyu mubonano uje mu gihe ukwezi kwa 11 kwimirije, ariko kumvikanywe ko mu masezerano yo mu 2018 ko habwirizwa kuzoba habonetse leta ihurikiyemwo bose kuzoba uko kwezi, rero kukaba kwegereje. Mu gihe kuri irigenekerezo rya 10 z'uko kwezi kw'icyenda ari wo munsi amakungu yahariye gukinga kwiyahura, ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ritera kamo risaba ko hogira igikozwe kugira ako karanda kahagarikwe ku isi. OMS ishikiriza ko buri mwaka abantu bagereranywa 800,000 biyahura. OMS ishikiriza kandi ko uko buri amasegonde 40 aheze umuntu umwe ku isi yiyahura, abakiri bato ngo nibo babangamirwa kuruta abandi, kandi kiri mu bya mbere bihitana ubuzima bwabo bakiri bato. Raporo ya OMS ishikiriza ko ibiharuro binini bya biyahura 79% kwijana baba mu bihugu bifise amikoro make. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yashikirije ko leta yiwe iri mu biganiro byo kuraba ingene boha aho muri Bahamas baheruka gusinzikazwa n'ibihuhusi bivanze n'imvura kuba barabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe gitoyi. Trump yabibwiye menshi makuru ari ku ngoro yiwe ya White House ejo ku munsi wa mbere, ariko avuga ko babwirizwa kwemerera abatazobangamira umutekano w'igihugu. Abasenateri batowe muri leta ya Florida nibo basabye perezida guha uburenganzira abo muri Bahamas. Ibyanakozwe kandi no muri kahise ku bo muri Haiti, El Salvador na Honduras. abo nabo Trump akaba yaragerageje mu nyuma kubasubiza mu bihugu byabo. Ni mu gihe kandi muri Bahamas abatabara babandanya ibikorwa byo kurondera ibiziga canke abarukotse mu byasambuwe n'ico gihuhusi Dorian. Korea ya ruguru yararungitse ibisasu bibiri bitaramenyekana ubwoko bwavyo mu kirere cyo kumunsi wa kabiri. Kuri uyu wa kabiri murambarira inyuma y'amasaha ico gihugu kivuze ko gifise ishaka ryo gusubira mu biganiro byo guhagarika programme ya nucleaire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bigendajuru vyarasiwe mu ntara ya Pyongyang iri mu manuko vyerekeza mu ibahari mu buseruko, nkuko amakuru yavuye mu gisirikare c'igihugu kibanyi ca Korea y'Epfo yabishikirije. Nta yandi makuru arenze ayo yashoboye gushikirizwa yuko gusa no kugerageza ibisasu vya nucleaire ku nciro ya 10 kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Mu kurangiza, Isiraeli yarashize ahabona ico yise ko ari kibanza gihingurirwamwo ibirwanisho vya nucleaire mu ntumbero yo gukangurira amakungu ngo agire icyakoze cyo guhagarika ivyo bikorwa vya Iran. Mushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ejo ku munsi wa mbere yarerekanye amasanamu ya satellite yerekana ico kibanza kiri mu ntara ya Abadehe hagati muri Iran. Netanyahu yashikirije ko ayo makuru yibwe n'abasumyi b'urusaku bayo ku murwa mukuru Teheran mu ntango z'umwaka wa 2018.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho abarovyi babiri bo muri komine Busoni intara ya Kirundo bishwe, abandi batatu barakomereka batemagujwe imipanga n'abantu babateye bavuye muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Musitanteri w'iyo komine yemeza amakuru avuga ko umunani mu bakoze ico gitero baza barahagaritswe. Ni inkuru y'Ijwi d'Amerika rifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, mushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Abo barovyi bo ku mutumba ku mana wa komine Busoni mu ntara ya Kirundo batewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bitandukanye mu bucagucagu bw'uno wa mbere. Musitanteri wa komine Busoni yemeza ico gitero ku barovyi bariko bararoba.
Ku itariki 8 z'ukwezi kw'icenda mu ijoro harabaye igitero cy'umugwi w'abicanyi uvuye muri komine Giteranyi Inzove. Baratera abarovyi bo muri komine ya Busoni bariko bararoba mu kiyaga Gweru mu mazi yaho bita ku Ruharata werekeza urabi Guhanda mugo mu mazi y'i Burundi yo hakurya ya komine Busoni ku mutumba ku mana. Abo barovyi bari atakigwanisho na kimwe bafise, ariko uwo mugwi wo muri komine Giteranyi waje kubatera warufise ibipanga, warufise amacumu, warufise n'amabuye, biboneka yuko waruje kwica abantu.
Musitanteri wa komine Busoni Hatungimana Robert arazi abagize uwo mugwi wabo yita bicanyi, kandi ko atari rya mbere ukora ibitero ku kiyaga Gweru ku banyagihugu arongoye. Uretse abishwe mu gitero cy'ijoro ry'Uwimana rishira uwa mbere, uwo mutegetsi avuga ko hari n'abakomeretse.
Rero uwo mugwi biravuga yuko ari umugwi w'umuntu yitwa Nyandwi Sadiki. Bwa mbere wamye wiyitirira ngo no mugwi ngo tuzaburovye butemewe n'amategeko muri komine ya Busoni, ariko biragaragara yuko wari umugwi w'abicanyi biri guhavuga ku maradiyo ngo bariko barakora neza kandi bariko barica abanyabusoni. Si ibyo nyine bamaze gukora, bamaze kwica abatari bake kandi bamaze no kwambura amafaranga n'ibintu bitari bikeya mu bantu bo muri komine ya Busoni. Ubwo bwicanyi rero bwabereye mu ruzi natwe twarabwumvise kandi ni ibintu byatubabaje. Hanyuma batwikiye abantu babiri, abahungu babiri batararenze imyaka 25 bari bagiye mu burovyi. Hanyuma abandi batatu barabatemaguye ibipanga mu mutwe, abandi barawunde bamumanyura umugongo. Baciye bajanwa ku ivuriro rya ku Ngomo. Hanyuma ejo twarajabutseyo baciye baja bunguruzwa ku bitaro by'Imuyinga.
Mu ntwaro muri komine Busoni y'intara y'Uburaruko bw'u Burundi baremeza ko abantu 8 bagize uwo mugwi wateye abarovyi baza bahagaritswe, bagashima kubona ubutungane bwaciye buhagurukira iyo dosiye. Musitanteri wa Busoni Hatungimana Rube agasaba ko bufatirwa ibihano bibereye. Hari ikindi asaba, haba ku banyagihugu arongoye canke ku banyagihugu muri komine Giteranyi y'intara ya Muyinga.
kubera tubona yuko abanyagihugu muri komine Busoni batewe n'abantu atari n'abarovyi twebwe dutera kama yuko abanyagihugu bagiteranye na Busoni bokundana hanyuma uwo muntu abari karakora ubwikanyi akamwiyamiriza bakabona neza ko atari umuntu ashakira ineza abanyagihugu muri komine Busoni cyangwa abanyagihugu muri komine Giteranye tugasaba yuko n'abarovyi nabo nyene bogerageza kuza baratanga makuru kubwikanyi cyane ingorane zose babona ziba ziri mu ruzi bakirinda yuko iyo migwi izo zirambura uyu hanyuma ngo baze bari nomera kuko uwo mugwi urongowe n'uwo Sadiki umaze kwambura abantu benshi cyane niyo mwoza mu byambu byose byo muri komine ya Busoni ikibabaje nuko bambura abanyabusoni atamuntu wo muri komine Giteranye bambura mugobo bagasigura ko ari abantu ngo bajejwe umutekano kandi umutekano jejwe n'abasirikare b'abamari
Mustaneri wa komine Busoni yamenyesheje kuri uno wa mbere kubiziga by'abagabo babiri baguye muri ico gitero byari bikirondegwa kuri uno wa mbere mu mazi y'ikiyaga Gweru amakuru avi Busoni akemezwa mu ibanga n'abegera intwaro avuga ko uwo mugwi wo muri komine Giteranye urongowe n'uwo Sadiki ugizwe n'imbonerakure za CNDD-FDD ayo makuru akavuga kandi ko abagize uwo mugwi basanzwe bari muri imwe muri ya makomite y'umutekano ahurikiyemwo bose ahandi havuga ubwicanyi ni muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza ku mutumba wa Musenyi umusore w'imyaka 17 yarishwe ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana atemaguye umupanga n'umusuma wo mu mirima mu gihe yaracungereye umurima w'ibigazi mu gacimbiri gako Simoni Sinzumunsi arongoye umutumba Musenyi akavuga ko wakoze iryo bara yafashwe akaba ari mu minwe y'inyamiramabi muri komine Mpanda
Kuba twumva muri uyu mwanya z'inkuru zibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta ya Burundi yabujije abamenyesha makuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umunyamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe aho muherereye muze mudushikiriza amakuru y'ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga naho mugenda
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Uwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda muri sektori ya Ruhuha mu karere ka Bugesera habereye ibirori byo kwinjira amavuriro yubatswe ku mfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo mfashanyo yunganiye umugambi Leta y'u Rwanda yihaye uko gushika mu mwaka wa 2024 serivisi zose zo mu Rwanda zizoba zifise ivuriro inkuru y'Idonido murashikizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Amavuriro umunani yubatswe mu karere ka Bugesera aje gukemura ikibazo cy'abaturage bajyaga bakora urugendo rw'amasaha abiri kugeza kuri atatu bajya kwivuza mu murenge wa Ruhuha ivuriro ryatashywe ryubatswe mu kagari ka Gikunda Mvura abaturage baho babwira Ijwi rya Amerika ko bajyaga bakora urugendo rw'amasaha agera kuri atatu kugira ngo bagere kuri Centre de Santé ya Ruhuha
ubundi twakoreshaga urugendo rugera nko mu isaha tugiye kwivuriro twivurizagaho rya Ruhuha none ubu byatworoheye umuntu azageza kwivuza nyine byoroshye kuko twegereye
Uzagikoresha iminota ingahe?
Ni nk'iminota 5 vuye iwanjye.
Twishimye rwose, twishimye twanezerewe kuko ivuriro ryatwegereye. Urabona kuva nk'ari akumunazi ujya kuruhuha ni kure. Kandi ukagenda n'ukurinde rero gufata umunyonzi. Umuntu yaba yanarembye ubu rero ubu nuko nyine batugiriye neza bakaduha n'abanyonzi.
Ugasanga ugiye nko mu myenda uguzaguza nguriza amafaranga wo gutega umunyonzi kugira ngo nge kwa muganga.
Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Rishari avuga ko akarere ka Bugesera gafite utugari 72. Nukuvuga ko akenewe amavuro y'ibanze agera kuri 72 ariko kugeza ubu bakaba basigaranye utugari 7 tudafite amavuriro. Meya Mutabazi asobanura ko iri vuriro ry'ibanze rizafasha abaturage kugabanya ingendo bakoraga bajya gushakisha aho bivuriza.
Rero bakaba bishimiye ko bagiye kubasha kubona aho babyarira, kubona uko baboneza urubyaro, kubasha kwipimisha inda no guhabwa inama nabwo hari inyubako zonyine ahubwo harimo n'ibikoresho kandi bigezweho ndetse n'amahugurwa y'abazakoresha iki gikorwa remezo. Turashimira kandi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhare isanzwe igira mu iterambere ry'igihugu cyacu by'umwihariko akarere kacu ka Bugesera, kuko uretse iki twatashye uyu munsi basanzwe banadufasha kubungabunga ibimenyetso bya jenoside.
Akarere ka Bugesera hubatswe amavuriro y'icyitegererezo 8, amavuriro yubatswe ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Igihugu cya Amerika cyatanze miliyoni zisaga 240 zubatse poste de sante 8. Uhagarariye Amerika mu Rwanda, Peter Vroman, mu ijambo yavuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda, yabwiye abaturage bari benshi baje gutaha iryo vuriro ko haguma ubuzima, ko icyangombwa ari uko bajye bamenya uko ubuzima bwabo buhagaze.
Haguma ubuzima. Iyo ufite ubuzima bwiza ushobora kugera ku kintu cyose ushaka mu buzima. Ungakabiri kugera kuri siko gupfa, ariko jya ku ivuriro rigibanze ukimara kurwara witegereza kubanza kuremba.
Leta y'u Rwanda ifite gahunda y'uko mu mwaka w'2024 buri kagari kose ko mu Rwanda kazaba gafite poste de sante. Leta ikifuza ko nta muturage uzongera gukora urugendo rurenze iminota 20 cyangwa 30 agiye kwa muganga. Minisitiri w'ubuzima Diane Gashumba wari mu gikorwa cyo gutaha iryo vuriro.
By'umwihariko kugira ivuriro ry'ibanze kuri buri kagari ni gahunda y'umukuru w'igihugu. Ni gahunda iri muri programu y'imyaka 7 y'umukuru w'igihugu ko tuzagera muri 2024 dufite ivuriro kuri buri kagari. Icyo bisaba rero ni gushyiramo imbaraga bikajya mu mihigo ya buri karere, kandi byarakozwe. Buri karere ubu gafite mu mihigo yako poste de sante irenze imwe, kuko izi poste de sante zifite akamaro kanini n'abaturage. Zituma badakora ingendo ndende, zituma bivuza kare batavunitse, zituma bataremba ngo barinde bajya mu bitaro, kandi tugakoresha amikoro make. Ubu tumaze kugera kuri 70% ya poste de sante dukeneye.
U Rwanda rurateganya kuba rwamaze kubaka poste de sante zisaga 1600, ni ukuvuga ko buri kagari kose ko mu Rwanda kazaba kayifite kugeza mu mwaka 2024. Ubu hakaba hamaze kubakwa izisaga 1200. Poste de sante zubatswe ku nkunga ya Amerika, zirimo serivisi yo kuboneza urubyaro, serivisi z'aho ababyeyi babyarira, aho bapimisha indwara nka sida, umwijima na malaria, kandi bagahita babona igisubizo. Bizo Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Ruhuha mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Tukiri mu Rwanda, Sentare yungururizwamo imanza muri icyo gihugu yararangije kumviriza ukwiregura kwa Colonel Tom Byabagamba, yahoze ayoboye abasirikare barinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mugenzi wacu Eric Bagiriwubusa adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Icyaha cyo guhisha nkana ibimenyetso byafasha kugenza icyaha ni icya gatatu Koloneli Byabagamba yakomerejeho kwiregura, kandi kihariye umwanya munini mu iburanisha rya none gishingira ku mbunda ebyiri zo mu bwoko bwa masotera zari zitunzwe na General Frank Rusagara. Uregwa yazishyikirijwe na Sergeant Francois Kabayiza wari umushoferi wa General Rusagara. Ubushinjacyaha buvuga ko Koloneli Byabagamba yakiriye izo mbunda zimarana iminsi 5 atarazigaragaza agambiriye kuzihisha. Koloneli Byabagamba aravuga ko mu kumurega icyaha cyo guhisha imbunda zamura muwe rwari urwitwazo, kuko ngo yamaze iminsi 3 afunzwe ataramenyeshwa azira. Kenshi yashatse gutinda ku muco wo gutunga imbunda mu gisirikare cya RDF kubagihozemo bari muzabukura, ariko urukiko rukabimubuza kuko ngo bitajyanye n'urubanza yajuririye. Yagize ati gituma abanyarwanda baha agaciro amata n'inka nuko biri mu muco wabo. Yavuze ko Kabayiza yamushyiriye imbunda kuko nyirazo General Rusagara yari yafunzwe yanga ko zandagara. Avuga ko ku isonga Kabayiza yahisemo kumushyira imbunda kuko yari azi ko akiri mu kazi ka gisirikare, mu gihe iPad ya Rusagara ngo yayishyiriye mukuru wa General Rusagara w'umusivile. Yavuze ko kuri we bidatangaje kumu general utakiri mu kazi yatunga imbunda. Yashimangiye ko azi n'abandi ba general batakiri mu kazi bazitunze kubera umuco wo gutunga imbunda muri RDF. Ati Rusagara muzi nk'umuntu w'inyangamugayo, mu bintu akeneye ntiharimo cyo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Umbwiye ko akeneye igitabo cyo gusoma byo nabyumva. Yavuze ko icyamuteye kudahita atangaza izo mbunda harimo uburwayi bwanyi n'umubyara wari urembye agomba kumwitaho no gushakira abana impapuro z'inzira kugira ngo bajye mu mahanga. Yashidikanyije ku gaciro abashinjacyaha bamurega baha amasano ari hagati yabo na ba nyina bababyara, maze ashimangira ko atari butenyina ngo agiye gutanga imbunda atanazi ko zigize icyaha. Urego yavuze ko na Rusagara yaza kuba yarafatiwe gutunga imbunda binyuranije n'amategeko bamukuyiwe baba barazigendanye. Mu ijwi ryuje ikiniga yasobanuye uko yitaga kuri nyina rembye kandi ko muri icyo gihe yamufataga amajwi n'amashusho ku buryo ngo babishatse muri telefone yafatiriwe byagaragara. Yavuze ko nubwo ibyo byose byabaye byari mu minsi ya nyuma atabashije gushyinguranyira kubera ko yarafunzwe na magambo yakuruye amarangamutima kuri bamwe mu bavandimwe bari mu rukiko maze bakihanagura amarira mu maso. Yabwiye urukiko ko Colonel Franco Rutagengwa wari ukuriye ubutasi bwa gisirikare yamuhamagaye kuri telefone amubaza ku mbunda za General Rusagara byabagamba musobanurira ko arwaje nyina ukuriye ubutasa mwizeza ko nta kibazo bari buzitora ikindi gihe. Agasaba urukiko kwibaza impamvu yabajijwe kuri icyo cyaha amaze iminsi atafunzwe kandi Colonel Franco atarakibajijwe. Agasubira inyuma ariko ati ibyo mbasaba kwibaza njyewe igisubizo cyabyo ndakizi. Umucamanza yashatse kumenya uburyo izo mbunda zamenyekanye ko zari kwa Colonel byabagamba byabaye ngombwa ko hiyambazwa General Frank Rusagara. Yavuze ko ari Kapiteni Ndakazi wo mu butasi DMA yubona major ariwe wabumubajije agira ati afande za mbunda zawe zirihe. Yavuze ko byari bizwi ko atunze izo mbunda kuko ngo aho yajyaga hose no mu biro by'umukuru w'igihugu zandikwaga mu bitabo byabo atuba abantu ibyo barimo nakagambane. Colonel byabagamba ati gituma badashaka kwangiza umwanya wabo bashaka ibimenyetso nuko bazi neza icyemezo kigomba gufatwa. Maitre Valerie Gakunze umwunganira agasanga urukiko rwaramuhamije icyaha nta bimenyetso bifatika rushingiye hagasaba kuzakimuhanaguraho. Umushinjacyaha Kapiteni Faustin Nzakamwita yavuze ko uruhande baburana hari ibyo rwirengagiza ku bushake. Mu magambo ye ati imbunda si inkoni cyangwa ikindi gikoresho umuntu yafata agishyira mu ntoki za mugenzi we. Yavuze ko umuntu wese atafata imbunda aho ziri ngo zikikiriza umushirikare nka Colonel cyangwa Generali. Aranenga Colonel byabagamba ko akibona izo mbunda nta makenga yazigizeho. Akavuga ko yagombaga kubanza kwibaza niba koko General Rusagara nk'umuntu wasezerewe mu ngabo yemerewe gutunga imbunda. Yavuze ko nakabayiza atari yemerewe gufata kuri izo mbunda kuko atarakiri umusirikare. Avuga ko ibirego atanga izo mbunda bitari bubi cyaha. Kapiteni Nzakamwita yavuze ko bitari ngombwa kujya kureba ko umubyeyi w'uregwa yari arwaye kuko bumva atagombaga kubabeshya. Ariko agashimangira ko bitari bubere Colonel byabagamba impamvu yo kutamenyekanisha izo mbunda. Yagize ati uburyo imbunda itungwa burazwi buri mu mategeko y'igihugu ntiburi mu muco wa RDF. Yavuze ko nubwo uregwa avuga ko wari ukuriye ubutasi bwa gisirikare Colonel Rutagengwa yamwizeje ko nta kibazo yari bugire kuri izo mbunda bitari ukuri kuko ariwe wasabye byabagamba kwiripotinga kuri military police. Kandi kwiripotinga mu mvugo ya gisirikare baziranyeho ngo kwari ukwijyana imabuso cyangwa mu buroko. Yavuze ko bagiye gufata General Rusagara batari bazi ko atunze izo mbunda yewe ngo na RDF ntiyari zizi. Uyu nawe urukiko rwambabaje uko izo mbunda zamenyekanye yasubije ko byanyuze mu nzira z'ubutasi bwa gisirikare bitari ngombwa gusobanura buri kimwe. General Rusagara aho yabaga yicaye yagaragaza gukutanyurwa ku bisobanuro by'umushinjacyaha agacishamo akamwenyura azunguza umutwe. Umushinjacyaha agasaba kuzabigenzura kuko asanga impamvu banenga icyemezo cya mbere nta shingiro namba. Icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu nacyo cyakuruye impaka ndende mu rukiko. Colonel byabagamba n'ubwunganizi bavuga ko mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda cyo mu 2018 ibikorwa bigize iki cyaha byakuwemo bityo ko adakwiye kugikurikiranwaho ubushinjacyaha bwo bukavuga ko kuba bitakiri muri icyo gitabo byimuriwe mu itegeko ryihariye ryerekeye ibendera ry'igihugu. Umucamanza yagasabye kubiharira inteko ikazabisuzuma. Nyuma yo kwiregura mu bujurire k'uyu wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame hatahiwe kwiregura muramu we General Frank Rusagara barahurira ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubandi. Buranisha rikomeje kuri uyu wa kabiri. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gihe igihugu cya Tanzania kiriko kiritegurira umugambi munini wo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi za Nduta, Mutenderi na Nyarugusu, amashyirahamwe yo ahamagarira abanyeshuri kuruja gutangura amashuri mu mwaka w'inyigisho w'2019 ushira uw'2020. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu James Joven.
Amashyirahamwe Save the Children, Caritas na Plan International ari akorera mu gisata cy'inyigisho asohoye itangazo rihamagarira abanyeshuri kuja kwiyandikisha ku bwinshi kugira batangure amashuri mu nkambi za Nduta, Mutenderi na Nyarugusu. gusa amashira hamwe avuga yuko amashuri ni kuri bose kandi umwe wese afise uburenganzira bwo kwiga atakura bigitsina imyaka idini ubwoko ubumuga na karere muri rusangi bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro y'iki Amerika bavuze yuko bafise amakenga kandi batera intege nke kujyana abana kujya gutangura amashuri kandi bumva yuko mwanya wari wo wose bohungurwa giturumbuka
je ndafise umwana nashaka gutanguza kwishure ariko nisunze ndafise ubwoba cyane ku bintu babigenda bivugwa hirya no hino kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka ku nguvu none rero ibyo bigashobora kuntera intege nke byo gutwara umwana kwishure natwe abavyeyi dufise ubwoba ku ivyo bintu twese nta migambi usanga turiko turarangura isani yahagaze bivanye nuko kuntu bagenda bavuga yuko bashaka kuduhungura none rero turafise ubwoba cyane hanyuma nabana nyene bako batwiheza bakabona yuko dufise ubwoba twebwe abavyeyi ukacyo sanga rero nabo nyene aho bari baguma bafise ubwoba bivanye nuko natwe baturavye babona yuko dufise ubwoba
wenge uko tubibona turarindiye kwa twemereye ko abanyeshuri biga turarindiye ikizovamwo ntacyo tuzi twe uko ntangingo dufise nta kuntu twobimenya turarindiye icyo bazo tubari impungenge ntitwozibura guko abana ntibaca biga neza abazi kwiga nyene bafiye amaso kubera atamahoro bazi bafise mu mitima biyumvira ati umwanya n'umwanya baratwirukana
hari ubwoba bwishi kubyo kubera ibyo bihuha bariko baravuga bavyeyi bamwe base kwandikisha n'abana no kuja kubandikisha no kwidadira nyine ndakubandikisha gusa kuti nibamara kutwirukana akundi tuzokwemera ivyo nyine
ni kuvuga cyenda afise abana bane biga ariko kweri ibihuha n'ubwoba ni byose ngaha no kuri namagogwa none nk'ubu nk'aba bana bo barambaza bati none nk'ubu ko bariko baratwirukana bagomba dukubita inkoni naho vuga ngo tuje ku mashure ubona bigenda gute ubona tugiye kubaho gute ko tugowe hirya no hino cyo nkora ndabaremesha ndavuga ati ntitwihangane mugabo nagiye ubwanje ndafise ubwoba bw'ibi bintu ngaha aye tubona kandi twumva n'ukuri ni hatari biragoye
abo bavyeyi bavuga yuko naho bahagaritswe umutima n'uwo mugambi wo guhungura impunzi ku nguvu ariko n'ibikoresho navyo ni kimwe mu bibazo bihangayishije abana babo
ndavuga iyo umwaka w'ishure utanguye turiko turaraba neza ibibazo kanini usanga ko abana bakene ibikoresho cya mbere hanyuma ugasanga abana ni impunzi hasabwa ko baronka uniform nk'impuzu z'akazi zo kuja ku ishure rero usanga n'ibikoresho byabo nk'amakaye n'amakaramu bidashobora kuboneka na cyane cyane nk'umu mwaka tusanzwe tubona menga hari ibibazo bitandukanye mu cyama kintu twizera neza ko abana bacu bazokwiga bikagenda neza
mu buto bw'ababyeyi harigihe usanga bamwe batifise akabura nk'uduhuzu utuyebo n'amavuta yo kwisiga ugasanga umwana asa nabi bari bakwiye kubaha uduhuzu n'ibindi bintu bama batanga ku ishure bakabaha abana bose bareka kuryanisha abana twumva ngo kuri se ibyo babahaye kuri undugu ntibigeze babaha ugasanga abana bariko baratukana no mwibarabara
amashuri agiye gutangura twebwe nk'ababyeyi abana benshi usanga bafise nk'impuzu nkeyi kandi nta maniforme sinzi gituma batana n'abaha niforme kandi ari abanyeshuri nk'abandi kandi azi umwana impuzu agiye yambaye usanga yacafuye n'amasabuni bakayatwima ntibayaduhe nk'uko bikwiye
kandi bafise icyo basaba leta ya Tanzania na HCR
nini icyo dusaba leta ya Tanzania nk'uko batwakiriye turi impunzi bariko kutworohereza abana bakiga batekanye bafise umutima ugumwe uri hamwe bakaraba uko nyine bobigenza kugira ngo abana ntibahebe kwiga ku ishuri ko nabo nyine bagiye ku ishuri bumva ibihuha byinshi ntibakurikirana n'ishure ntibakwiye kutworohereza abana bakaronka amahoro bakiga tubona ko mengana umujuraguriko bamwe titangura ishure abandi ni kwirukanwa twuko twabuze ishuri tufata n'icyo tureka none twokora iki hagati y'ibi
icyo twasaba hanini mu njamake twagoma umutekano kwanza ukwiye tukamenya niyo turiko turaja tukamenya ko tuzoguma mu nkambi je tukamenya ko nyine ari kugenda kugira ngo abana bacu ntibwo baratumwanye ngo bagana ku mashuri baze bigire tuzoba tukugutya canke nimba ari kugumana hanye ne twagomba kumenya neza ko twokwigumira ngaho kugira ngo tugume mu mahoro nkuko byari bisanzwe
tukabasaba kweri bakagira nti bakaturosa ahantu nyine twoyicara abanyeshuri bakiga bakareka kwiga bashuye amaso natwe abavyeyi tugaturiya mu mitwe abana bagaturiya icyo kiri kuri abo badukurira ngo dushikire imbere bakabidusabira ahantu twoyicara tugatekereza
igikorwa cyo kwandikisha abanyeshuri batangura kizorangira tariki 20 z'ukwezi kw'icyenda hategekanywa yuko abanyeshuri barenga 10,000 bazotangura amashuri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi icivugo cyandikwa cy'abanyeshuri nisubira ku ntebe y'ishuri kandi ugumeyo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mwakulikila nyamakuru ni bigane yotu watu wafite kulisa. Ahani wabigaru kuyekulila adijibu ya Amerika. Mwakoza kudute gamatwi. Tu watumie kubanda nyamudu kulikila na mwigani rovita atukuli radio yanyu radio ijibu ya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.